igihe yitaba Imana ari mu Bufaransa akamujyana kumuvura muri Mali. Leta y'Uburundi ikanka yuko ngo atotahane Uburundi, naravuze yuko ari akamba gakibara kubera ko byabyerekana ko abategetsi batarategera neza igituma baba bari ngaho, kuko uwabaye umukuru w'igihugu utari baraba ingene aba yaje, ingene aba yatwaye, abwiza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritabye Imana, kuko nta wundi mukuru w'igihugu uretse umwami Mwambutsa akiri hanze kubera imvo za politike n'imvo zabiwe, ariko abandi bose baratahanye mu gihugu c'iwabo. Ariko kubera izo mvo rero yabwirizwa gutahana iwabo, kandi turaba byabaye kera, yamara ntaco ciza n'iciza aho kiviye hose, kagira bemeye ko asubira mu gihugu ciwe agahambanwa iteka nabiwe.
Amakuru adushikira ngaha ku ijwi ry'Amerika aravuga yuko igihe bakira ibisigarira vyiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye hari umuryango we gusa atabaserukiye ubutegetsi bw'u Burundi bari bahari. Ivyo vyo mubivuga kwiki?
Baza bataza, iyo ni intambwe kubona bemeye ko atahanwa mu gihugu ciwe. Nakubariye ngene ubutegetsi bumeze ko bumeze. Ubutegetsi umuntu ataguciriye urubanza urabona ko bubona ibintu ukundi bwo bubishaka, ariko umuntu ahakana kizoba ejo, ariko ntushobora guhakana ikihari. Yarabaye mu kazi k'igihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu inshuro zitatu, kubera izo mvo uko bigenda kose baretse kubimuha uyu munsi ejo azobironka.
Amwe mu maragi agarukwa ko cyane yasizwe na nyakwigendera Buyoya harimo ivyerekeye iby'ubumwe bw'Abarundi inyuma y'ino myaka yose ashengeye ivyo by'ubumwe bw'Abarundi. Murabivuga kwikiga Frederic Bamvuga inyumvira nk'umwe mu bakoranye nawe.
Perezida Buyoya yaje mu gihe kitari cyoroshe, ahubwo inyuma y'ikumirana ry'Abarundi na warabona yuko inyishu atari uko buyandanya Abarundi bakumirana, arahamagara Abarundi mu budasha bwabo baricara babimubwira baratanga inyishu zoshoboka. Rero tuvuga nti yari politiki yabona ko yari kugira akamaro igihugu.
Iryo ragi hari ico rikiriko ryatanga inyuma y'uko ashenge inyuma y'ino myaka yose.
Uravye igihe harimo agatwara igihugu y'abagore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, novuga nti ibintu byagiye bihindagurika na cyane cyane mu gihe yaza agiye kudeta perezida ntibantunganya, aho umugambi kurugebu wamwegereye ukamubwira ucyamara iyo ngendo yo kutembagaza ubutegetsi mwene ugaca uze ugatwara, si byo? Kubera ko hari ibibazo Abarundi bagifise kandi urabizi, inda dufashe twicarane turabe ingene twotora umuti ubereye. Ari muri iyo nzira rero twaciye dufata politike yo kwicarana, hanyuma tukemera ko hari ibiganiro hagati y'abanyamigambwe bose mu budasa bwabo, mu ntara zabo, mu bwoko bwabo. Hano baramara imyaka ibiri Arusha, barashaka ku masezerano ya Arusha, hanyuma yashizwe mu ngiro kandi akayatwara igice cya mbere. Nibaza nti ibyo byose byagiye byerekana yuko yari nkurikizi nziza ya politiki yari yaratanguye yo kwiyumvira kw'inyishu ari ugushyira Abarundi hamwe, hanyuma buhoro buhoro agenda ategera yuko intambwe zigenda zikurikirana gushika aho Abarundi bemera batinda twicare tuyage, tugashika aho dushyira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Naho uyu munsi abo ubutegetsi buhari butashimishijwe nayo kuko bwarondeye kuyakuraho, ariko urabona ko gukura amasezerano mu nzira kiba ari umuti, kuko n'ubu ayo masezerano aracakenewe. Rero nkavuga nti ikibazo cy'ubumwe bw'Abarundi ni ikibazo nkoramutima, kubera ko umunsi wabwiza gutegera ko s'Abahutu s'Abatutsi s'Abatwa s'Abanyabururi s'Abahehe twabwiza gutegera ko turi Abarundi ubwa mbere na mbere, mbere yuko tuba abava mu bwoko buriya canke buriya.
Frederic Bamvuga inyumvira, mwabaye icegera c'umuhisi Pierre Buyoya kuva mu 1998 gushika muri 2001. Turashimire cane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze kuri kano kanya mwampaye kugira ngo nshobore gushikiriza ibyumviro kuri uwo muntu twakoranye, kandi tukagira ibitari bike kugira ngo n'ubundi uko kumvikana hagati y'Abarundi bitere bije imbere.